Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankuzo basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48.9 ya radio ijwi riyobora. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri ibiganiro tubategura tukanabagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Nyuma y'amezi atanu impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Congo zidahabwa inkunga y'ibifungurwa, ishami rya ONU ryita ku biribwa PAMU ryatangije igikorwa cyo guha izo mpunzi amafaranga yo kugura ibiribwa by'amezi abiri. Izi mpunzi ariko zisanga iyi mfashanyo idahagije kubera ko zari zarafashe amadeni kugira ngo zibashe kubaho muri ayo mezi zari zimaze zidafashwa.
Aya mahera yabonetse by'ukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye. Hamwe n'ibyo rero dusaba ko n'ukuri bo bandanye bakatwiyumvira, basi bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza basi ayo mezi yandasigaye.
Uwo ni umwe muri izo mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda muri Congo. Mu Rwanda abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungo ry'umupaka. Mu Burundi imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru yarongerewe iva kuri 60 ijya kuri 65. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto, ntimujye kure. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abacururiza mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu barasaba gusonerwa ubukode bw'amezi batakoze kubera ifungwa ry'umupaka. Bavuga ko batunguwe no kwishyuzwa amafaranga menshi kandi bari barijejwe ko bazatangira kwishyura isoko rimaze gukora. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye.
Iri soko ryubatswe hagamijwe koroshya ubuhahirane n'ubucuruzi mpuzamipaka by'umwihariko ku baturage b'umujyi wa Rubavu n'uwagoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ryubatswe ku mupaka mutumenyerewe nka Petite de Barriere, wanyurwagaho n'abantu babarirwa mu 50,000 buri munsi mbere y'uko imipaka ifungwa kubera icyorezo cya virusi ya corona, ariko abarikoreramo ntibahwemye kuvuga ko rititabirwa. Bavuga ko ubuyobozi bw'akarere bwabijeje ko bazatangira kuriha ubukode bwa buri kwezi ari uko biboneka ko ryitabirwa ku rwego rwiza n'abarikoreramo babona icyashara.
Isoko niritangira kugira muvuma tuzamenyesha ko kwishyura bizagenda. Twaje gutungurwa rero nuko twabwiwe kwishyura isoko ritaragira muvuma.
Ntabwo twacuruje kandi nabo barabibona, iyo bahaje barabibona kuko na derivative turahorana bazahana.
Aba bacuruzi bavuga ko ifungwa ry'umupaka ryasubije irudubi imikorere yabo ku buryo amafaranga y'ubukode basabwa batayabona. Bifuza gusonerwa ubukode bw'igihe bamaze bakora batarabona amasezerano y'ubukode yanahuriranye na gahunda yaguma mu rugo mu kwezi kwa gatatu y'umwaka.
Kuko muri contract yavuga ngo mu bihe bidasanzwe ukodesha n'ukodesha bumvikana kuri ibyo bihe, tukatwumva hahaho koroherezwa kuko turi mu bihe bidasanzwe mu kigaragara. Ni uko twifuzaga ko ibyo birarane byajemo mbere y'uko tubona konti. Tutagukwiye kuba tuyibarirwa kuko ntitwarize tubona amasezerano ngo twange kwishyura. Aho twaboneye amasezerano duhuza n'ingorane z'uko twese tujya muri kugamo, tugasaba dusaba akarere kacu nk'uko natwe twifuza gutanga umusanzu mu gihugu, ariko bakabaho isoko imbogamizi rifite kuko riri hagati mu mupaka, umupaka ukaba ufunze. Nk'abaturage batwumve natwe bareke kututa mu gihombo gikomeye, badufashe ku buryo muri ibi bihe bidasanzwe niyo twakwishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga.
Murabona ko tutakoze kandi kugeza na none aho ubungubu tuvugana, murabona ko nta muntu uri mu isoko ni kutya rimeze. Niyo tugasaba ko batworohereza ku bukode bw'isoko ku mafaranga baduciye.
Bamwe muri aba bacuruzi bavuga ko buri wese asabwa kwishyura amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi biri hagati y'ijana n'ijana na 20. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Deo Gracias Nzabonimpa avuga ko aba bacuruzi bagiriwe inama yo kwandikira inama njyanama y'akarere bakayigaragariza imbogamizi bafite kuko ari ifite ububasha bwo kugira icyo ari cyo cyose yabafasha.
Yaba ari ukubahereza exemption, yaba ari ukubavaniraho y'amezi abiri, yaba ari ukubagabanyiriza ubukode muri iki gihe imipaka igifunze, bakwiriye kwandikira inama njyanama. Inama njyanama irabisuzuma igafata umwanzuro. n'ubundi niyo nama tubagira twese turabyemera ariko amabwiriza amategeko bivuga.
Abakorera muri iri soko mpuzamipaka bavuga ko bagize imbogamizi y'uko komite bayoboreye idakorera muri iri soko bigatuma ibibazo byabo bipfukiranwa, kuko igihe cyose bagaragazaga ikibazo ubuyobozi bwangaga kubyakira, nk'uko vice perezida wa komite nshya yatowe y'iri soko Bwana Mpanabatumva Joseph abivuga.
Perezida we acuruza imyaka yambukiranya imipaka, niyo mpamvu bavuga ngo isoko hano ngo twambukiranya imipaka ngo isoko rirarema. Bo baracuruza baba muri za komite zambukiranya imipaka, ibintu byabo birambuka kwa kundi bisanzwe banyura ku maduana, ariko aha nta bakiriya bazamo. Ubwo kugeza none turabayobozi bashya ariko batarahabwa inshingano.
Aba bacuruzi bavuga kandi ko akajagari kakigaragara hanze y'iri soko nako kari mu bituma iri soko rititabirwa uko bikwiye. Ni ikibazo bagaragaje mu bihe bitandukanye, ndetse mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize inama njyanama y'akarere ka Rubavu yatangaje ko yagifasheho umwanzuro. Ngo kuko bwana nyirurugo Kwame de Gaulle uyobora inama njyanama yabitangaje,
hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira, cyane cyane nk'abafite za busheri, ko bahabwa umwanya nk'ariya soko kugira ngo rishobore gukora neza. Ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande, natwo twasabye yuko duhagarikwe mu gihe gito gishoboka, n'ukwa mbere y'uko uyu mwaka urangira ririya soko rigomba kuba rikora. Dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo ririya soko rishobore gukora.
Ni ikibazo ariko na n'ubu abacururiza muri iri soko bagitaka.
Hari ubucuruzi buba inyuma y'isoko, hari abafite amabase, hari abafite amabutike inyuma y'isoko, kandi bafite n'imyanya mu isoko, kubera ko abona hano n'abakiriya bahaba akigira ahandi inyuma agacururiza hanze. Basabye ko bafata abantu bari inyuma y'isoko batafite amangazini, aba bacuruza hanze babaha imyanya mu isoko. Niho kumva abantu bava ku mpande baguraga udusambaza ibitunguru babizane mu isoko, kuko umuntu yinjira mu iri soko agasanga nta bantu barimo agahitamo kugurira hanze ntanagaruka. Nicyo twasabye cyangombwa kubaka isoko.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi, imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru yarongerewe. Inama Nshingamateka y'u Burundi kwa kane w'iki cyumweru gishize yemeje ko imyaka y'ubukure ku bakozi igiye kuba 65 ivuye kuri 60. Uwo mushinga w'itegeko wemejwe 100%. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Integuro y'itegeko isubiramo igitabo kigenga akazi mu Burundi niyo yakoranije abashinga amateka Burundi kuri uno wa kane kugira abayige, yari hasanzwe ikaba ariyo mu mwaka w'1993. Domina Abanyankimbona, umushikirangaji w'abakozi n'akazi, yasiguriye abashinga amateka ko ivyahindutse ari vyinshi kuva ico gihe. Kimwe rero mu vyafashe umwanya utari muto w'abashinga amateka ni imyaka yo gukukuruka igiye kuba 65 aho yahora ari 60. Abashinga amateka bahanahanye ivyumviro, bamwe bakabona ko iyo myaka yategerezwa kuguma ari 60 kugira abakiri bato nabo bashobore kuronka akazi abageze mu zabukuru baruhuke. Ubu n'umushinga amateka Pascal Bizumuremyi yatowe mu mugambwe Senere mu ntara ya Ruyigi.
Muri ino ngingo nyene ijana 64 turabona yuko ikiringo cy'uko abakozi bakukuruka yuko cyongerejwe, itegeko riteganya yuko cyongerezwa. Nagira mbazenya kuba umushikiranganji akarusho bizana mu gihe abakozi bahora bakukuruka ku myaka 60 ubu bakaba bakukuruka ku myaka 65. Kandi tuzi yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufise ibishomeri byinshi, mu gihe rero abari basanzwe bari mu kazi bakukuruka ku myaka 60 vyoha amahirwe yuko abandi batagira akazi boronswa akazi.
Impande yabo bipfuza ko iyo myaka yoguma kuri 60, umushinga amateka Sabine Ntakarutimana, icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga amateka, yabajije umushikiranganji ikigiye gukogwa ku bakozi ba leta bamaze kuronswa makete yo gukukuruka.
Nagira ca nja ku ngingo y'ijana na 64 yoyo no kubaza igihe iyi nteguro y'ibwirizwa yoshikirwa ku mukono. Ubu mu mpera z'umwaka hakaba harimo n'ijanye na n'ibya retraite, hakaba harimo abakozi abakoresha bamaze kwandikira ko mu mpera z'umwaka akazi kazoba gahagaze ku myaka 60. Kuri article y'ijana na 64 nabonye ko ubunya ari imyaka 65. Ngize niwase muri iki kibazo nk'ubu yoshikwa ku mukono nko mu kwezi kwa 11 ko tuzi rigifise urugendo. Mu kwezi kwa 12 wamaze kwandikirwa ko azotaha ku myaka 60. Iryo kete bamwandikiye bazoca barihagarika kugira abandanye agengwa n'iyi kode yo ku myaka 65.
Umushikiranganji w'abakozi n'akazi arahumuriza mwe nabo bakozi ku itegeko rigiye mu ngiro rica ritangura gukora.
Nimba yaramaze kwandikirwa ko azogenda mu muri retraite décembre 2020 mugabe itegeko rikaja mu ngiro muri novembre 2020 aca yibandaniriza kati gushika imyaka 65 itekanijwe n'impunze n'ikode nuko bica bigenda ngene amategeko abisanya dans le temps et dans l'espace
iyo ngingo rero ntiyakiriwe kumwe n'abakozi ba leta hari ababona ko ari nziza abandi nabo bati igabanya amahigwe y'abakiri bato
ni imwe mu ngingo zimeze neza cyane mukuru w'igihugu yafashe turayikenguruka gose abakozi ba leta nkunka twebwe twari mu myaka 60 none tugiye kuri 65 n'ukuri araduteye iteka ni byiza cyane
kuri myaka 65 abakiri bato bagifise nguvu ariko arondera akazi bizotuma usanga baguma babura akazi kubera abantu bakukuruka bakuze kandi atamwimushimishije ikora mu bikorwa byabo nta karusho karimo nta nubwo nawakiriye neza cyane na gatoya
mu gihe rero inama nshinga amateka yatoye iryo tegeko ryo gukukuruka ku myaka 65 kandi yahora ari 60 mu gihugu cy'u Burundi hari abanyeshuri barangije kaminuza bipfuza akazi benshi bakamenyesha ko kubaho byabananiye
ubuzima bwaducanze kabisa nawe nibyo ubona biragoye kugira turongore twiteze imbere bivanye n'uko atatuva kwishura ata kintu tuba dushoboye ubona tuba tuvuye kwishura ata mitari dufise usanga tuguma turayerera mu masite nyine nk'uko iyo umuntu arose karaka hari igihe aronka umuha nk'ikiraka cyo kubaka baba bishoboye kubaka canke ibiyede tukaba turayifashisha mu buzima nyine
jevre mamaze imyaka ine ntegeje ariko burya kibazo cy'ubushomeri burya ugiye kuraba muri make ni kimwe kuri bose kuko wana twagiye ku ishuri wiga uzi kuzoronka akazi ugahitana agahene kari muhira ugashyira ku isoko kugira wige ayo ugacyoheza amashuri ugashyira kwicara muhira na ka gahene wari kuragira nta kahari ego umu bushomeri buratubabaje cyane
mwamenya ko abazokukuruka mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje igihe yarahirira amabanga yo kurongora Burundi ko bagiye kuzohora bahabwa umushahara wababwo bahora baronka bakiri mu kazi kandi bakavuzwa ku buntu Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tugana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku biribwa PAM ryatangiye guha impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda muri Kivu y'Epfo amafaranga yo kugura ibifungurwa by'amezi abiri ni nyuma y'amezi atanu bari bamaze batabona imfashanyo y'ibiribwa umunyamakuru ijwi rya Amerika mu Rusenda Vedaste Ngabo arakomeza inkuru
Iki gikorwa cyo guhezeza impunzi amafaranga yo guhahisha kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangire muri village ya mbere iya kabiri iya gatatu iya 17 n'iya 50 kije nyuma y'amezi atanu izi mpunzi zari zimaze zidahabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya PAM
kuri turi n'umubabaro munini ya cyane kuko nta kuntu inyuma y'amezi atanu batuzanire 2019 by'amezi abiri kandi twari dusanzwe dufite amadeni y'abandi kugira ngo tubayeho twarari amadeni arenga ayo mahera 29 ubu turapokera na bene madeni bari ku muryango barindiriye amahera yabo turi gupokera amadeni nyene kuko dutashe dutaha vide kandi tugiye kubaho nabi cyane muri inkambi ya Rusenda turi n'umubabaro munini ya cyane nuko itora dufungura amadeni y'abandi turasabye asere na PAM na leta ya Kongo ko buhaguruka bakaraba ukuntu badufasha bakaduhereza ayo mahera asigaye amezi angahe
misanzwe amahera yame twaronse amahera yame zabiri twa tumaze amezi atanu tudapokera niyo mpamvu naho ayo mahera yabonetse byukuri abenshi tuko turaturagira ngaha kubera amadeni no kwishyura ntakwiye hamwe n'ibyo rero dusaba ko n'ukuri bo bandanya bakatwiyumvira base bagatuma bagaruka n'ingoga bakaduhereza base ayo mezi yandasigaye natwe tukaraba ko twogera ko ataraho n'ubundi n'ukuri ubusuma buracyari bwinshi ngaha mu nkambi inzara iracyari nyinshi n'ukuri twa yaronse ibyo 2025 umugabo warariye ideni ry'amezi atanu kugira wishyure 2029 biragoye ko tubayeho turubaho kujya amadeni gusa kujya amadeni tugenda yo mu bakongomani watwizeye akaduhereza akaduha ideni ryiwe
faranga baduhaye bayaduhaye kandi byadushimbije ariko nuko bayaduhaye kugira ngo twishure amadeni twariye kuko twarariye amadeni bwa mbere twaratanguye twakaba abantu bajye abantu bagombesha hanyuma ubu naho twarariye amadeni z'inka z'abanyamurenge kandi mbere zaradufashije ubu rero tugira ngo tubahereze ariko inzara isigaye iratwica
aba barundi baba muri iyi nkambi bavuga yuko kugutinda guhabwa imfashanyo y'amafaranga yo kugura ibiribwa byatumye benshi muri bo bishora mu mirimo y'abakongomani bakiba imyumbati abandi nabo bakishora mu buraya kubera inzara Korera Imana Silvestre ni impunzi yo mu Rusenda
abagabo barataye agaciro cyane muri iyi nkambi bivanye n'abagore baciye batakara baca mu busambanyi baca mu bitagira ikimazi ubusuma no kwagirizwa mabi yose twebwe barifijwe mu Rusenda mingo kabisa ari kuganga kacu tugiye kubiraba nk'abatware dusanzwe dukorera muri iyi nkambi duca tubona kumengo na gahohotero kugira ngo batwicishe inzara barabe ko tuvugira ibikorwa tudashobora gukora cyangwa se tudakora hari ubusuma bumaze iminsi bwigaragaza bugaca bavuga ko abarifije aribo bari ko barafatanya n'abaturage cyangwa se abanyagihugu mu kwiba amabi yose abera ruguru mu misozi kugeza uno munsi ahaja ku barifije igituma ibyo byose biba ni ukubera inzara amezi atanu yose umurefuji adapokeye n'amezi menshi
umuyobozi ushinzwe haseri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Jack Nigan ubwo yari mu ruzinduko mu nkambi yo mu Rusenda mu cyumweru gishize yavuze ko impamvu izi mpunzi zatinze guhabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibifungurwa byatewe n'uko hari uburyo busha PAM yarimo itangiza bwo guha impunzi amafaranga yo kugura ibiribwa binyuze mu buryo bwa telefone uburyo buzwi nka MPESA gusa nubwo izi mpunzi ziri guhabwa amafaranga yo kugura ibiribwa by'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu ishyirahamwe rya PAM rivuga yuko nyuma y'ibyumweru bibiri rizatanga amafaranga y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani kuri izi mpunzi zo mu Rusenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Gerard Ndayizamba ni umuganga w'umurundi wanonosa ibyerekeye gufasha abakenyezi bibungenze abagore batwite. Akorera mu karere ka Normandy mu gihugu cy'Ubufaransa ari naho aba muri iki gihe. Uretse umwuga we w'ubuganga anandika n'ibitabo. Yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ku buryo afatanya ibyo bikorwa byombi. Arabanza kwibwira batwumva.
Jewe nitwa Ndayizamba Gerard Ndumurundi kuko ubivuze aba mu gihugu cy'Ubufaransa nize ishuri ry'ubuganga mu Burundi hanyuma mpejeje ndakora tuvuga imyaka ishikine muri maternité y'ibitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore icyo gihe nakorana n'umurisi Dr Yohani Sehungiza mu nyuma yabo narabandanije amashuri muri kaminuza y'Irene mu France ayo mashuri rero yampaye uburyo bwo kunonosora ubuhinga bwo gukurikirana abakenyezi nibungenze n'abatibungenze ntibagiye abibaruka mu nyuma yaho nari kwize n'ubundi buhinga butandukanye haba mu byo gufasha abafite ingorane zo kurondoka mu gupima imbanyi nkoresheje ekografi bya byuma bimurika mu nda ubu naho nkaba nshinzwe muri maternité nkoramwo igikorwa ubuhinga bwita telemedicine ni bimwe umuntu ashobora kuvura umuntu ari kure yiwe akoresheje ubuhinga bwa none.
Ku ruhande mwavuze ko mwandika n'ibitabo, byabajemo gute kugira ngo mwandike uretse uwo mwuga wanyu w'ubuganga?
Ibyabyo bundo nyene no bambesha mvuga ko ari ngabirano namanya kabisa. Ibyo kwandika byaje tuvuge haraciye imyaka cumi. Nivyo nanjye nkunda gusoma, noneho nize n'amashuri yisumbuye muri section littéraire, ariko natanguye kubona akamaro ko kwandika nshitse mu France. Abazungu narabonye ko bandika kuva kera, kandi bagenda barahanahana akaranga k'imico yabo bakoresheje ibitabo. Turaravye nko mu gisata kimwe bita Roma aha mu France, uko umwaka uheze basohora ibihumbi amajana atanu. Ivyo rero na vyatumye naje nibaza ko nandika, nibaje ndi nonde imyaka mfise jewe nanje ntaco no kwandika nkazosigira abana canke abagenzi.
Nandika kubiki cane cane?
Nandika ku bintu cane cane vy'uguteza imbere umuntu n'abantu, cane cane vyerekeye kwishyura no kwizana, ibyerekeye ibidukikije, ibyerekeye akaranga k'Abarundi twamanye kuva kera.
Mu kwandika mukoresha izina ry'iritirano mwita Paul Samba, niko kimwahisemo izina ry'iritirano?
Nibajije izina rikoreshwa mu bihugu byinshi byo muri Afurika, nibaza nti ryoba rusange. Banasamba urarisanga muri Cameroon, urarisanga muri Congo, urarisanga muri Afurika y'ubuseruko. Nico gituma narifashe, mugabo nta ibintu byo kwinyegeza byarimo.
Mwavuze ko mwandika ku bibazo bijanye no kwiteza imbere, bijanye n'ibidukingi yakaranga. Mu bitabo mwanditse ari gitabo mbona citwa Quand l'Afrique s'éveille entre l'enclume et le marteau, muvuga mwibiki?
Icyo gitabo nicyo cya mbere nasohoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Giheruka mbere no gusohoka irigira kabiri muri edition bita Lettre Mushite iri muri Congo Brazzaville. Icyo gitabo cyantwaye umwanya munini nk'uko abashoboye kugisoma babiboneye. Hanyuma mu kucandika rero nashaka kuvunira ingohe urwaruka rwo muri Afurika kugira rumenye yuko kuva mu bujacange mu bukene biri kugatatwe n'amaboko yabo, bahindure ababatwara igihatabo babagejeje. Ntibabandanye babeshera abakoloni. Abakoloni sibo bavuze ko tubandanya turimisha amasuku adaca, sibo bavuze ko tuba mu nzu zidashemeye n'amabuye adukikije dushobora kwikorako. Narigira mvuge yuko muri ico gitabo kandi nahaye ijambo n'abatwara, abatwaye cyane cyane Afurika mu myaka yahera, kugira barabire hamwe ingene yohinduka. Ibindi umuntu azovyibonera ariko aragisoma.
Wari kuravuga ko uruhara runini ari ubwo rw'abatwagwa kugira bahindure uburyo batwawemo ibihugu bishobora gutera imbere muri Afurika. Yamara hari abavuga ko bigoye guhindura ko ubutegetsi bufite ingufu zikomeye kandi bwashyizeho uburyo bwose bwo kwigumiza ku butegetsi. Uruhara runini murushira he ku batwagwa cyangwa abatwara?
Jewe nibaza ko uruhara runini ni abatwagwa, nk'uko umwanditsi Etienne de la Boissie yabivuze, kandi niwe yatumye nandika n'icyo gitabo nahije kugisoma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Hanyuma ndiyumvira nti reka nanje ngebure Abanyafurika nisunze icyo gitabo. Abatwagwa baretse kuba bashumba bakagira ati twishyire twizane, nta n'umwe ashaka kubabuza. Iyo abatwagwa babishatse bagashyiramo ishaka ryinshi, nta n'umwe ashobora kubabuza kabisa. Ariko rero n'abatwara ndazi ko bashobora kwica ibintu byinshi icishe Afurika, cyane cyane ni izo ntwaro z'igikenye zitabereye. Ni atabutungane buriho igiturire, iyo byose bituma bivuna inkokora abantu bose bashatse gufasha Afurika gutera imbere.
Hari mu bindi bitabo wanditse, ndabona hano hari icyitwa Le Chemin de Victor, hari Le Destin Fabuleux de Melody Green. Uducira muri make ibyo wavuze muri ibyo bitabo, icyo byerekeye?
Muri Le Chemin de Victor gitoro ni gitabo nanditse nagira ngerageze nce kuma yange kuvuge ibyo nagiye ndabona ubuzima bwanje naho nizere ko kibandanya hanyuma mpera ku mwaka w'1960 aduheje kwikukira abarundi benshi bagisomye baribonyemo kuko navugamwo ingene twiga twafungura twivuza n'ibindi byinshi ndagaruka mbere no kukiza 1972 kubera icyo gihe je niga Nyabigina hafi y'Imakamba ndagerageza kuvuga ibyo bintu nabonye icyo gihe mugabo ntayengamiye ku ruhande kuri ubu canke ku rundi nk'uko benshi bakunda kugwa muri uwo mutego
ibyo bitabo rero mwandika mwavuze na maromas sinzi ingene umuntu yabivuga mu kirundi ariko bifatiye ku bintu biba mu buzima bwa misi yose
ngo nagira mvuga icya gatatu rero nka gusohora chitwa le destin fabuleux de mero du green juste gifatira ku buzima bwa misi yose muri icyo gitabo nashatse guterera ibyiyumviro mu byerekeye ibidukikije n'ihinduka ririko riraba rijyanye n'ubushuhe ubandanya bwongerekana ku imyaka iheze nkaba rero muri icyo gitabo nashimikiye cyane cyane ku burimyi bwa kijambere nk'uko nagenda yibona muri Normandi mbamwo babikora kuva kera mu nshamake muri icyo gitabo mparanira ibyo nise mu Gifaransa hariho abazoyibonamwo ibintu byo gutegura mparanira ivyo nise la normalisation de la planete cyane cyane muri Afurika turayikeneye ni ukuvuga kurima n'ukorora kuregwa mu myaba minini iriya mugabo ikikijwe n'ibiti bimwe bita bocage mu Gifaransa ubwo ninga igituma ndaharanira nuko nabonye ngaha muri Normandi bwagize akamaro kaniniya cyane mu gukingira ibidukikije mu gukingira indimo n'ibitungwa kugwiza umwimbu mu kubungabunga isi ndimwa haba mu gukingira inkukura n'amazi y'umurengera mugabo cyane cyane izo niboneje ngaha nuko byatumye bagabanya rwose imiti yo gupompa hamwe n'amase yo gutabira
naho mwavuze ko mwandika ku ruhande mugabo umwuga wanyu uzwi mufatira umwanya munini ari umwuga w'ubuganga mu byo mwanonosoye bijyanye no gufasha abakenyezi bibungenze ariko naho mubikora ku ruhande byo kwandika umwanya mukura he bisaba umwanya ufatanye mu myuga ibiri
icyo ni kibazo abantu benshi bakunda kumbaza kiguma kigaruka ariko nk'uko nkunda kubivuga kwandika je ndabifata nka rwazi ndabivuze gutyo kugira abantu bariko baratwumviriza bamenye yuko igitabo kimwe cyonyine kimara imyaka myinshi cyane kugira gisohoke kubera ndagifatanya n'akazi kenshi iyo mba rero ndi umwanditsi karuhariwe mbasohora nka bitatu mu mwaka kandi umuntu wese arondeye isaha zibiri cyangwa zitatu zo kwandika kuwa mungu cyangwa kuwa gatandatu yarashobora kuzironka biva kwisha ku muntu abishizemo
yego mu kurangiza ndashaka ndababaze hari feedback muronka imeze gute kubasoma ibyo bitumaze kwandika murabona babikunda bakuramwo icigwa na cyane cyane kaho muri Afrika kubitaho mwanditse byerekeye akarere ka Afrika
byaragize icyo bimara kandi abantu barabishimye barabisomye kimwe cararonse nk'abantu bashika 500 bagisomye cyangwa barenga hanyuma no hanze mu buyandi makungu barabivuze tuvuga akarere nko muri Quebec muri shuri kaminuza yitwa Université de Laval yo muri Quebec iheruka gucingiza muri biblioteka yayo abanyeshuri baragikoresha icyo nanditse kuri Afurika kandi abo bakigomwe bagasubira no kugisohora kubera bari bakishishizemo bakibona neza ibindi nabyandikiye cyane cyane abanyafurika mugabo mbona kenshi cyane cyane bisoma n'abazungu ndizeye rero ko abanyafurika nabo nyine bazoza barabisoma
murakoze cyane turabashimiye cyane yari Dr Gerald Ndayizamba umuganga yanonosoye ivyerekeye gufasha abakenyezi bibungenze akaba ku ruhande yandika ibitabo twariko turavuga kuri iyo myuga yose ko ari ibiri umwuga w'ubuganga nuko kwandika naho yavuze ko abigira ku ruhande asiga ikorwa cyoroshe nkuko yabidusiguriye bifata igihe kwandika ibyo bitabo kubera umwanya mwinshi abari ku kazi k'ubuganga turabashimiye cyane ko iki kiganiro murakoze
murakoze cyane
Nshuti mwarimo duteza amatwi aniho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubibutse ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com mwabisanga no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Bashimiye cyane kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho. Uwabishyize hamwe ni Fasili Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tubararikiye n'ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika. Amahoro kuri mwese.